Maramutse chiti bagenzi bakunze ibiganiro vya hazi sangira cha cyane kiganiro Burundi bararirimba ikiganiro Burundi bararimba ikiganiro tuza kuvuga kuvyerekeye muri rimbi canje wa misi muraze kuri iki kiganiro tutavuga ngo uno muri rimbi yakora iki arota kora iki canke yakoze iki muri rimbi tutumira kaza ngaha kutuganira kuvyerekeye vyashoboye gusumba ibindi uno munsi dufite ikiganiro kidasanzwe tariki 3 z'ukwezi kwa 4 mu gihe cyo cyane mu cyana 6 ni uwo muri rimbi yitwa canje wa misi itabimana kugira ngo dushobore bya uwariwe nico gituma twashoboye gutegura kuri kiganiro ku buryo budasanzwe aho tuza kuganira n'abatandukanye bo bakoranye abo babanye hafi kandi urugano rwa kino giye kugira ngo ubushobore kutubwira ico buzi kuri we ikaba iragiwa yadusigiye mu ngabwe by'ivyuma ahari Alfonso Tumbaje bashikira nsavye umwungu asavye umuntu kubasavye akaba ari ari mushire kuri kiganiro mukanya rero tudateze duhava ca turonka kanyo ko kwinjira mu kiganiro nyenzira mugabe imbere yaho tubanze twinjire mu giganiro nyezina imbere ko twinjira mu giganiro nyezina tubanze twumvirize indirimbo atandi muzobimva atari kuri kwa dusanganiro twarungikiwe n'igihangange Africa Nova bakuranye na Chanjo Amis ni indirimbo mwari musanze muzi mugabo muzi version isanzwe imenyerewe mugabo yaturungikiye kuri ya ma disque 33 tour murayabona cyane 45 tour bivya tourne disque indirimbo ewe Burundi ni indirimbo basubiyemo bari hariya mu Holland tudateje rero tubanze twumvirize iyo ndirimbo duhave tugaruka muri studio
exclusivité pour la radio Isanganiro
Da kuririme, ewe Burundi
Ewe Burundi, ucurarange. ewe Burundi ngira ndakuririmbe ewe Burundi ucurarange usani juru rishari
nuko rero nchuti bagenzi bakunzi ibiganiro vya radio sanga ganiro Burundi burarimba twahariye umuririmbyi canje wa miss murazi neza yuko canje wa miss ari umuririmbyi akomeye umuririmbyi inspire benshi umuririmbyi ya giti camara Aukarimu neko nababwira ko atahandi muzogasanga tari kuri radio isanganiro kuberako ari African Voice ko agwaherereza kado radio isanganiro bagakoreye igihe kuri 33 tours bijya cha 47 tours bya ma tournée disque mushaka kumenya canje wa miss mu gutangura neza na neza uwariwe ni mu masegonda ashika 15 nuca mumonya uwariwe canje wa miss
Ori korere mama ora mwiza wanje
Canje wa miss yavukiye ku musozi Shikiro mu muryango w'abanindwi mu ntara ya Ngozi se yitwa Mfyisi Hussein nyina akitwa Asina n'ubaracariho Canje akurira mu gisagara cha Ngozi yiga amashuri yisumbuye ku ikoreje yitwa Don Bosco iburengo mu gihe mu kimwe abajanicena 77 afise imyaka 20 gusa aja mu higanwa ibujumbura rifise intumbero yo guteza imbere umuziki w'u Burundi yateguwe n'ubushikiranganje bugejwe imico kama aca tahukana gashimwe ka mbere mu muce w'indirimbo uririmbwe n'umuntu umwe gusa ico bita meilleure chanson interprétée en soliste kandi ari ubwa mbere aja muri iryo higanwa ku ndirimbo yiwe yise Nacica nkirungu
Banda biwacu banda biwacu nacica nkirungu
Mugiye mukema janche na 79 Canje wa miss aja mu mugwa mabano wari umugwi ujuhunguka witwa The Explorers warurongowe na Nikiza David aho hari nyuma yaho habaye igitaramo nkibagiranwa mu gihe umukimwa ja 1978 ku ishuri College du Saint Esprit Bujumbura cinjije amafaranga atari bwaboneke gushika uwo mwaka angana n'umuriyoni w'ico gihe uwo muririmbyi yarakoranye n'ibihangange nka Nikiza David Africa Nova n'abandi umugwa mabano Canje yasohoye indirimbo nyinshi harimo ewe Burundi ngira ndakuririmbe
ewe Burundi Ngira ndakuririmbe ewe Burundi ucurarange
mugihe mu kimwe janje na 81 atahukana intsinzi mu mahiganwa mpuzamakungu nka Prix Concours Découverte ritegurwa ni Radio Mpuzamakungu Radio France Internationale RFI ku ndirimbo yiwe sogokuru wari intwari iyo ndirimbo nyene isubira kuronka ikibanza cya mbere mu gisagara Dakar mu gihugu cya Senegal igitsibo bita Prix Calao Canje wa miss ashingira itariki zitandatu ndamukiza umwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na 96
We hari biganza biganza bisha bigasasira warasa neza umwana w'abahungu ntiyatsindwa kanatsinda ntiyatsinzira ishengero rishanje Mumbesha yaragereshe umwasa gatinya kaja mu rugamba babisha bakanyegera ngo babo mu gisaka kwa ina musuhe rabandi bagatemba bagakera kera ngumvi yo nganje
Garukiraho Tumbiza ukaririmbo garukiraho nk'umunota umwe
Garukiraho kibanda canje garukiraho rukundo kwanje Garukiraho kibanda canje garukiraho rukundo kwanje garukiraho Garukiraho kibanda canje
ndabaramukije mwese amahoro y'Imana ndakuramukije nawe savye ndaramukije nabandi bose je nkuko wambajije uko no banzi umuhisi Canje wa miss ndamuzi neza cyane neza cyane yari umuhinga muri byose yari umuhinga mu kuririmba yari umuhinga mu gukompoza yari umuhinga mu kuvuza ama instrument yari umushinga ntaye koko nkuko yavuga yaririmba ati umugabo ukuri yari umugabo w'ijonja rijambo mukuri sinzi aho nohera naho nohereza kubera agenda muzi kuva kera twarakoranye muri Genesis Sport
uyo rero muriko murumva twatanguje kuvuga ni Goretto Mabano wandi na vuga kare yuko babanye mumvise ko amuzi ubu rero atubwira ico amuzi ko tubandanirize ivyo Goretto Mabano atubwira
barakoranye mu mugwi wa Mabano iradio na televiziyo vy'igihugu mukuri je ndamuzi neza cyane ngindirimbo nyinshi ziwe twarazimufashije kuririmba ngindirimbo zanje nyinshi ziwanje yarazivugije twarakoranye nyene igihe kitari gito nyene nka bavandimwe nyene nka ba artiste dukorana twagira ama concert hirya no hino mu gihugu ndamuzi canjo ndamuzi kandi nukuri umuntu yoza akavuga yuko canjo yari umuntu mubi jewe nukuri canjo ndamushingira ntahe kuko yari umuntu ari mu mvugo ari mu ngiro ari mu ngendo kwibwitonzi yari umu artiste koko abukwiye yaraserukiye igihugu mu makungu je twarakoranye igihe kitari gito nigihe twaronka iradio na televiziyo by'igihugu twarakoranye kuri aeroport twakira aba president baje muri Somme France Afrique turi kumwe na ba Africa Nova na batura nabandi benshi bari mu bantu bitavye imana turaririmba kubakira ari muri banke ari muri aeroport kuri aeroport hose turetse nivyo ni byinshi uraza abantu bakorana baba bazinanye muri byinshi cyane rero kumushingira je no mushingira ntahe ko yari umuririmbyi abushitse yari umuririmbyi abushitse ikimbabaza gushika ubu nuko atanuzi niyo imva yiwe iri nandi twamuherekeje nitwamuherekeje nk'umu artiste nitwamuherekeje nk'umuririmbyi nta nuzi ati mbega chanjo yagiye gute kuri ibyo birambabaza kuko nta namonima twagize ya chanjo wa miss cyanke abandi ba artiste bitavye imana gen icyo nosaba kuri nuko twogira nka ba artiste tukagira ikintu cha monima cyukwibuka chanjo wa miss cyukwibuka ba artiste bagiye bakoze ibintu bikomeye hariho ba Nick Dev hariho ba Kirundo hariho ba Adolf hariho ba Chantal ni benshi ba twakoranye mugabo bagiye bafise akamaro bakoze ibintu bikomeye ariko tutaki ni kumwe sije no mushingira ntaye je nyene ndibaza ko ariho nabandi ba Roza twakoranye ba Africa Nova twakoranye ba Juste Pasteur Juste barasananye twakoranye naho nyene yo mushingira ntaye kuko aramuzi kandi mboneyeho no kumwifuriza umugisha w'Imana Pasteur barasananye Juste hanyuma cyo no kwifuza nuko nkamwe mukora kuri radio isanganiro mwokorganiza nka concert y'aba artiste tukibuka aba artiste bakera bitavye imana tukaza tukaririmba tukagira concert tukibuka dufatanije n'abajene bahari ubu twe turabakera turaba mama babo n'abapapa tugafatanya nabo tukaririmba ko harabajene bafise emwe indirimbo nyinshi nziza baririmba neza bategura neza baririmba neza tugafashanya tukibuka bene wacu tukagira tukubaka ikivuyemo tukubaka monima y'abartist umuntu wese azokwitaba imana bakavuga ati hajya ni monima y'abartist bakandika ko izina giwe hanyuma tukaronka ico bita agaciro mu gihugu nk'abandi bartist bo mu bindi bihugu byo hanze jewe rero ahanini ndamuzi cyane ndamuzi kandi ndamuzi neza ni byinshi no bivuga si, ngira ngo nohera mu gitondo gushika nkejo nkivuga mugabo ibyo ndamuzi ko byose ni byizi kimbabaza nuko nta na fondation chanjo amis ihari nitango uno munsi ejo wumva ngo byapfuye rero nkivyo byose antaka ndi mu artiste nanje birambabaza mugabo ntakundi burya ikintu gitangura buhoro buhoro tetetre tuzoheva dushike kuco twifuza rero nkaba ndabifurije umugisha w'Imana nkaba ndabifurije nabande bajene bakiri bato gutera imbere kuzovamwo bacanje wa misi bandi kuzogira mahigwe mu buzima bwabo bagatera imbere gushika kuvyo bashika ko mukuru wabo se wabo yashitseko kuko canje wa minsi yashikanye n'igihugu kure ni indirimbo zahora zugurura sinzi ko zikihari zicugurura televiziyo harimo indirimbo yaririmbye rero nukuri ndabifurije rero umugisha w'Imana
Oria wiza wanje Ori orere mama Ora wiza wanje Ora uenda he ne dalagu ozirenge Ori senchuti anje
Tuandaya dukure kora karirimbo mu mwanya duvaca twumviriza Cedric Bang na wagiye cavuze kuzerekeye Chanjo Amis aramuzi barakoranye ibiteramo muri rya minsi ya nyuma igihe Chanjo Amis imyaka igihe majocena mu cena na kane na gatandatu igihugu cifashe nabi cyane aho abantu bari bafite ubwoba aho hari intambara hari abantu bapfa Chanjo Amis na Cedric Bang n'abandi bobo barasanasana imitima bakagira ibiteramo byo guhuza abantu kugira ngo amacakubiri uwo mugira w'amacakubiri ubavemo bahurumbira ukuri igihugu no gukundana hagati yabo tubuze akaririmbo mu nyuma turaza kumviza Cedric Bang atubwira icyatsi kuri Chanjo Amis ni kiganiro twari twakoranye mu ndwi iheze amacabonera akajyo ko kumufata ijwi kuvyerekeye Chanjo kuko arabamwegereye nka bose Chanjo Amis bakira barashinga nayo yuko Cedric Bang yamubaye hafi cyane cyane muri rya gihe yaragwaye bari bavuye mu gatumba bavuye kugira igiteramo bari kumwe na Femme Member Perezida wa Amicale des Musiciens Bruno Simbavimbere hanyuma baranagira accident barakomereka bavuye kugira ama conseil de réconciliation niho rero hanavuyemo rero kubera ko iyo accident yamutumye umubiri we utamirwa neza indwara rero iciza isanga yarikiye muri uko kubura intege acaba anaho kwitaba Imana yarabaye ahatandukanye yaravuye mu Kanyosha yaragiye mu Buyenzi mu nyuma cagenda mu Buterere hanyuma mu nyuma caja kugwa ingozi turaza kuronka akaryo mu munota umwe kumviriza Cedric ati
Ntiwanyirije kuzuba waje ukwezi kwaka Ntiwanyirije kuzuba waje ukwezi kwaka Ora se mwiza wanje Ora se nchuti yanje
umanye ngo uduherana urabona namaze kugira cover
chanja misi
eh Lucie Avril Land tuzo kwibuka chanja misi
chanja misi
ramon je nashaka kufata iminote 2 cyangwa 3 umuvuge ko bahagarike iyo ndirimbo bacisha mu ndirimbo ya chanja misi
chanja misi ndamuvuga ndamuvuga nk'umu papa wanje kuko yandeze muri byinshi mu muziki yarandeze kugira inyifato nziza mu muziki kwandika amajambo meza ikirundi mu muziki no gukoresha cyane cyane imijya yo mu muziki nkayijani cyane amajambo nanditse neza bigahura kandi byongeye nkagumana karanga kumurimbyi w'umurundi uko akenshi washaka gusanga abarimbyi baririmba ukayobegwa ko ari umunyamerika ukayobegwa ko ari umutanzania ukayobegwa ko ari umushinwa we yanyigishije cyane gose kuguma muri kajya karanga kukumva yuko no kwandika nkaririmba ikirundi cyiza
watangiye kumuntu ajya
Jana tangu kumuna chanzo kumuna bisanzwe ntangu kumuna mu myaka ya 85 ndamubona kwa kure ariko gukorana nawe
wamubonye mu biteramo cyo mu televiziyo
mu biteramo cyangwa kuri RTNB narakubwiye mu kiganiro giheruka yuko nigeze kujya gusohora indirimbo mugo bitashoboye guhera ariko uretse ivyo neza je twakoranye na chanzo amisi nka umuntu nahamagaye mu giteramo cyanje hari mu gihe mu 1992 cyari giteramo cyanje cyabiye kuri Odeon Palace kandi cyo gihe narabivuze mu kiganiro giheruka yuko naramwikoze ko ntigeze anyangira
yarakuvugirije
yaravugije gitar hanyuma yararimbye indirimbo ziwe uretse n'ivyo hari indirimbo twaririmbanye yitwa oya oya turavyanse twese turavyiyamirije hakoringi ataringimba twaririmbye na chanjo amisi hanyuma amafoto ariho uretse n'ivyo hariho n'ibindi biteramo byinshi byakurikiye mu nyuma
bitubwiye
twabandanije dukora na chanjo igitega twaragiye ingozi turi kumwe na chanjo amisi cyari giteramo chanje mugabo nateza gutumira chanjo amisi kwa ariwe yari yamfashe ukuboko kugira ngo nshobore kugera kure hama hariho ntungaha mu buyenzi kuri Saint Augustin twari giteramo cha twita conseil de pacification twari twafashe umugongo
aho yarigira yari mu gupfa yari mu kwitaba imana hari mu 1996
na 1996
igihe mwacha
bacha wabana mushikiranganji yari Dr. Alphonse Rugamba w'imico kama
warabujije hanyuma muca
mukamenge hari igihe cy'intambara gikomeye hama mu kinama twaragiye ndibuka ku buterere twaragiye mu kibito cya rugomba twaragiye
muca mugenda no mugatumba hanyuma baragira accident abariho atangura kuba affaibli atangura guta ingufu
igihe baje mu gatumba je nari Kigali mu Rwanda
ah so wari
nagiye kuri Kigali mu Rwanda mugabo icyo gihe bari kumwe na Richard Charité n'undi twaririmana mu nyuma
na memba
hanyuma abacyo bagisanganye naho yacyatangura kuba affaibli
guta ingufu
yego hanyuma je nari ndamuvuga nk'umugabo w'intwari wijunja ni jambo kabisa umuntu yitonda ariko yavuga gatwe ariko yavuze yararasa ku ntumbero yari umuntu yiwa hanyuma nkaca mbonye nakaje kugunegura bajye abantu bagenda baravuga amajambo bigombeye ngo chanjo amisi ngo yapfuye nabi ataca fisi atavukiziki ndashimangira neza ivyo niboneye ko chanjo amisi yasize parcel aha mu kanyosha inaho umugore wiwe ari nabana hanyuma ngashimangira yuko iyo nyina
ngozi
iyo nyina aba niwe yahaguze na ni chanjo amisi yahaguze urumva yasize ibintu bizima uretse nivyo ikintu kinini yadusigiye ibanga ryo gukunda umuziki kuwukorera kuwubaha no kuwubyaza umusaruro
naho atanindwi zibiri ziheze cyangwa zitatu numvise interview yiwe kakaruka zunguruka bagiye kuvuza muri Hollande ntajwi giwe ngago mu Burundi atari ko aririmba ngo bafise ico bita interview
yego Je kuri jewe ndafise ahantu henshi ndi kumwe na cyane tuko turaganira ndafise henshi uretse ko ntafise uburenganzira bwo kubishyira kuri Facebook cyangwa kuri YouTube tuko turaganira no kugira ndafise n'indirimbo tuko tugira repetition kuri guitar cyangwa avuza tuko turaririmba duhana turirimba tugahurira muri refrain muhira iwe mu bwiza kujya
ayo majwi nayo
amajwi ndafise
avuga atari ko araririmba
tuko turavuganira bisanzwe nari kumwe umugabo umuntu yari hafi yanje cyane yitwa Sugar Kampana Astaire wari muri Canada
tuturamisha ko uyo yagiye muri mu ba jury buno mwaka ba isanganiro award ari mu batanze amanota
kandi yagenze neza isanganiro award y'uno mwaka hanyuma chanjo ndamuvuga nk'umuntu w'intwari ndamuvuga nk'umugabo w'ijunja n'ijambo
none aya majwi ari he
ayo ni nayo
ndashaka kuyavuza
ayo nayo wanje hari ibintu byinshi dushaka gushira ku mugaragaro kuko bivanye umuntu arashona kubisabira ruhusha tuvuye ku muryango hari giho yashireho gusanga byaye avyaye kuzura impimba ni ibintu umuntu adafa gushira ko cyonyene gusa amafoto ni bisanzwe umuntu ashaka gushira ku mugabo amajwi amajwi bisaba no kwinda kuyajyohora gukura mutuntu tumwe tumwe hari utuntu twaraganiye ico gihe bisaba yuko umuntu anda kugosora umugabo ni vyakenegwa ni vyakenegwa mbonye ko ikenewe nzobikora hanyuma ndiko
nari ariho wowe nka president wa cooperative hari ibintu twavuze ubuheruka yuko butegezwa gorana bicishijemo nabisaba abaririmbyi abavyeyi babacye incuti zabo ziba zigifisa amafoto yuko tw
boyampa
shira hamwe
shira hamwe
ama tukabika ahantu hamwe
tukazogira exposition
abantu abakiri bato bakazoyibona ntibiza have bitakara
yego tukagira exposition hama tugamagara abantu bakaza kuraba amafoto no kuyagurisha bakaza kuraba amafoto no kuyagurisha hanyuma abarinzi bakino
gihe numeriza na akaja muri numerique ntava kwera byinshi
bintu navyo birashoboka twa twifuza yuko two yadandaza abanashaka kugira ngo nk'umujyango wanaka dufate nk'akarere nk'umujyango wa canje tugurije nk'ifoto imwe ibihumbi 10 bisigura yuko nk'ibihumbi
4 ndafise imwe mukuru we murumuna we yampaye ya canje wa misa ari kumwe na Ngabo Leonce en papier dane nagiye kumuraba twa turaganira hanyuma arayimpa ari wambaye cravate na nikoti bari ngo muri kore
kandi yoni souvenir ikomeye cyane
bari muri kore narayifotoye gato ndayihereza Ngabo Leonce ayibone
iyo ni souvenir ikomeye cyane
ntuze imbere yakaje kugushimira muri umuna buramuzi
ntawe nzi
hariho muri umuna we ari ingozi hari
ya cyane ni bari safe nibaza ko ari safe cyane
hitwa gucyo yitwa afite izina imizirima ntatwa kumubaye
igihe duherukira kujya kuraba mama wa Chanjo amisi hariho petit frère we yari ahari ko ni haba
munini
yego
n'ujya nyene yayimpa
hanyuma urumva muri iyo ntumbero tuvuga duti nkifoto tufate nka karuka ari hafi nkifoto ya canje tuyigushije nk'ibihumbi 10 no kuvuga yuko bine bija muri cooperative de Message Burundi hanyuma bitandatu bikaja mu muryango wa canje tuvuga na mafoto y'abari
Il y a de belles villes sur la terre, on cherche la paix dans le monde entier. Mais combien de peuples se font la guerre, combien de pauvres gens vont mendier. On vous prêche la charité, on fait des lois sur l'égalité. Mais ce que l'on voit est autre
paradoxe.
Chose. Dans ce monde il y a
Paradoxe,
toujours paradoxe. Paradoxe dans la vie, des énigmes, des paradoxes.
Paradoxe,
toujours paradoxe.
Nuko rero twibutse akora kugira aho dusanga tukiganiro Uburundi burarimba aho tugaturibuka itariki z'anatu z'ukwezi kwa kane ndamukiza numunsi twibuka umuririmbyi Chanjo wa Misi yitaba Imana akaba ari kumajana 1996 mwumvise abamvuze ko twamenshi ko hari umuririmbyi yitwa Manu Dibango yigeze kuzanga mu gihugu cy'u Burundi hanyuma Chanjo wa Misi araje no kumwakira kuri aeroport yavuze ati jewe ndifuza kubona watwaye prix RFI Découverte Afrique hamwe na prix Kalao akaba rero icyo gihe icyo gihangange cy'umuririmbyi ariwe Manu Dibango yaremera cyane uwo muririmbyi Chanjo wa Misi mukanya rero murabona ko twaganirire na wakera Mama Gorette Amabano akaba yatubwiye ngene babanye hari hama munyuma muri Amabano hanyuma ubu twari kuturaraba mu minsi ya nyuma ya Chanjo wa Misi ubu bari kumwe hafi yarurunganwe ruje mu nyuma myaka ya 1992 akaba ariho yaciye yitaba Imana Chanjo wa Misi yari Cedric Bang mugabo rero hariho n'urundi rwarukanago gubu rufise uko rugwa rwarafashe no vuga iye ico canje wa misi yabamariye ico yabaradze nuko rero uwitwa Vishu Vishu Peace and Love iyo ari hariya kuri karaoke uravuze indirimbo za canje wa misi bega amuyumvira kwiki ari bibazo vyinshi aza kwishura n'ico kibazo mama Gorette wo mu abano yashikirije ati hari hakuye yuko havuzwa haba umunsi ukwibuka abo baririmbyi bagiye kare batuvuyemo akirikare kandi bagize ico batumarira ivyo bibazo rero na Vishu Peace and Love aravyishura ni mukanyi sase nko mu masegonda 30 duca dukurikira Vishu Peace and Love
paradox toujours paradox paradox dans la vie des énigmes des paradoxes paradox 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 toujours paradox
Uko cyitwa bagenzi bakunzi iganda urundi ruraririmba nko nabibabwiye kumwe na umugwe Peace and Love Vishu turakuramukije
amahoro cyane Christian kandi amunsa bari ko barumviriza radio isanganiro na cyane cyane bari ko barumviriza urundi buraririmba
yego Vishu tumaze imisi to turayivuga yuko radio isanganiro izokurikirana cyane cyane amakaro ke mugabo yibuka abagiye kare ba matata hariho ba bobo
hariho Dave Chanja Miss
naba
Bakirundo Gerard
ba sinzi nkayo aheruka kugenda
e kabisa bamemba
mu kwezi kwa kabiri hama membo mu kwezi kwa gatatu kuno mwaka icyumviro cyuko dushaka kubukira hamwe ubona gishoboka
icyo cyumviro ni ciza cyane Christian icyo cyumviro ni ciza cyane kandi gose kuko nibaza ko batuvuyemo tutabanka mugakobera imana yabakunza kudusumba niko bigenda no kwakirisha kajyayo twegwe tukihari no gufata umwanya tukitegura tugafata umunsi umwe bose tukabashira hamwe nkuko bose barabaririmbye kandi barabanyamwuga bakomeye cyane kandi uziko babikunda uretse abaririmba baravuza nka memba yaravuza akongera karirimba Bosco yaravuza akongera karirimba Chanjo yaravuza akongera karirimba Nicky Dave gucyo nyene nabandi bose ntashobora kwibuka mugabo urumva ko nimba baragiye ibikogwa byabo ntivyagiye nico gituma nkuburabona indirimbo zabo turazisubiramo mu makaka okay ndavuga ibikogwa byabo n'ubu naho biraja ndavuga je ku bwanje naho bagiye icyumviro cyo twobibuka jewe kuri jewe numva ari ciza cyane kandi numva ko nkurongo Peace and Love twojimbere kugira ngo ico gikogwa gishoboke
Ego visho twarakubonye kandi tubazivise ko twakurikirira muri radio isanganyiro namajwi bayumvise y'indirimbo za Chanjo wa Miss wawe kuraririmba. Mbega uri kuraririmba Chanjo wa Miss umutima wumvike.
Christian, iyo ndiko narimba indirimbo za Chanjo wa Miss, jewe numva ko ari nka kamwemwe hama nkiyumvira kubaza Imana icyatumye mutwara kare kubera iki yagiye hakirika rugasanga indirimbo ziwe nubu tukivugana. Urabona ko indirimbo mu makaraoke amakaraoke nka yose baravuza indirimbo za Chanjo wa Miss. Iyo ndiko narimba indirimbo ya Chanjo wa Miss cyane niyumva neza numva ko mu Burundi hariho de talent, hariho abantu bakoze canke n'ubu bariko barakora kandi dukwiye gushira imbere kuko barakoze ibikorwa bikomeye. Wewe wiyumviriye nk'ijya ndirimbo ntacica nk'irungu imyaka Chanjo yayanditse wiyumvire nk'ubu yabakihari indirimbo ahimamiwe iyo ndirimbo muri ijya myaka iyaba Chanjo akihari yo kwandika iki niumva ko ari ibintu bikomeye cyane ku buryo je muri jewe n'ubu ndumva yuko kuririmba indirimbo ya Chanjo wa Miss niteka kuri jewe.
Ego turiko turarangiza ejo bundi radio isanganiro yakubitiye ingozi hariya yavukiye irabona nyina wiwe munzu kwa Chanjo wa Miss waba havuka na misimi bini byo ku muntu yaririmbye ewe Burundi tora kuri televizyo imyaka n'imyaniko kugira ugurure televizyo twabona indirimbo ewe Burundi wowe nk'umuririmbye umaze gutera imbere twabonye ubirango ni metoka mbali abagufashije gushike kuri ibi wewe ntukibaye munzu itagira isima ivyo nibigishobotse ivyo ntibizofa bikabaye ahubwo wowe ubona ibiri imbere biruta ivyo ufise mu myaka uzokwiza 1990 cyangwa cyane
ni hatari Christian
umeyimba umetoka mbari mugaho kwabona nka nyina wa Chanjo wa Miss ntagira n'inzu igira isima wumva uvuga iki nk'umuririmbyi.
Christian ivyo biravana n'umuntu uko apanga ubuzima bwiwe ariko urapanga Imana nayo igapangura cyo ico novuga harabayeho nibaza ko n'amareta yagiye arakurikirana muri kino gihugu nabo nyine nibaza ko batahaye agaciro umuziki w'u Burundi kuko uravye nk'ijya ndirimbo ya Chanjo niyo yugurura televiziyo kubisanzwe hajya leta yotanga ikintu ku muryango canke bagafata inzu ya Chanjo bakayubaka inzu ya mama wa Chanjo wa Miss bakayubaka kuko indirimbo ya Chanjo ariyo yuguruye iradiyo ntiwibagire ko yagiye hanze akazana n'ubushimwe. Ivyo vyose bikora kugiye kubuje twebwe turaririmba Christian twebwe turabaririmbye kandi turaririmba c'est vrai mugabo turirimba n'abana b'igihugu turirimba indirimbo z'u Burundi turirimba indirimbo zihagize igihugu turirimba amajambo nkora mutima twifuza yuko abarundi bataja kwiyanuya ngo ibiki kuvuriza indirimbo zo hanze twebwe turavise aho tugarukiriza ariko na leta abajejwe intwaro donc badukurira mu gihugu abadukurira mu gihugu barakwiye kuturabira kantu ku buryo nk'aba baririmbye bitavye Imana benshi barakoze cyane bamatata bari ko bararirimba oya ntume zige zose zari impanuro no kuvuga tugatangura kwiyumvira guhagacira umuntu yamaze kugenda twari kuba twokamuhaye akihari je nkavuga nti birakwiye yuko nivyo leta niyo dukwira twese Christian leta niyo dukwira twese mugabo hari abantu bakoze kandi bakoreye igihugu biboneka kandi vyumvikana mwe nabo rero barakwiye support nubwo yoba ntoyi ego
akamwereka ico bita geste
ego vyo bavyiza
nyina wacu anje akora kumviriza ni nka mama wawe
ni mama ho
mama wawe ego iki ko yahetse Chanjo kaci imyaka 23 yitavye imana itariki zitandatu z'ukwezi kwa kane nk'uno munsi umwaka w'umukime n'amajana 96 ariko yakumiza kino kiganiro umva mubwiye iki umubwiye ko ari mama wawe
n'umu mama mwiza cyane n'umu mama yahetse Chanjo wa Miss novuga nti mama komera ku muheto nubwo ibikorwa by'umuhungu wawe umengo benshi ntibabibona hari abariko barabibona kandi nibaza ko mu mizi zabishobora kugenda neza kuko twese turabibona ntacu umuntu
umwaka uzaza kuri Peace and Love
tutabeshanya Christian ntawije umwotsinzu iri kirashe indirimbo za Chanjo tuvugije kuri
yuko dukubita inzu ipfunsi nyina wiwe na mukuru wa Chanjo wa Miss bishobotse tufatse umwaka ko byoshoboka akaza tugahimbaza namwe nkuko twabikoze no munsi mugakabahari
oya Jesse nifuza ko duhimbaza ahubwo no kugira geste ikomeye amakaza akaza guhimbaza uwo munsi avuga ati ndavise abana bibuka yuko hariho mukuru wabo hariho mukuru wabo yagize cyakora kandi yababoneye izuba imbere yuko tuzoshika hiyo
kugushika ku
tuzobanza kuduga tuduge muhira ama atwicarike kugirago atugaburira igicumbe Christian atugaburira igicumbe hamanatwe nimbaraga seke twajanye kandi nibaze ko tutugenda imbokoboko nawe no tuzugenda dukore turabe dukubitinze bifunsi no uvize umuvuko watobotse muga ntazo tugira inyuma vraiment nivuza yuko vraiment cyo bikintu gikomeye kandi nibaza ko nawe cyo muhimbara ku mutima abonye hariho batoya bacanje wa misi bariko baribuka ko canje wa misi yigeze kwandikisha amateka
turagushimiye visho
murakoze cyane Christian
Kokera wahoru gendera mukirere ahindukira kukuraba mwitra mukobwe cyane nduyo buzima bwawe wazizi kimukobwa mwira se mwana wa mama
Sereko nugwaruka gubu nka Vishwa Peace and Love ashobora kugica kuyemo kuvyereka yo bata bashangiye kare abarimbye mu chanje wa Mystic Kingdom Mr. Kisa batizi ku kwezi kwa kane bitwogenda rero tudasubiye kumvisha ndirimbo twatanguza akaba ari ndirimbo yitwa Ewe Burundi akaba ari ndirimbo musanzwe mumenyereye mugabo twarose amahirwe yo kuronka atandiye rwavuzwe atari kuri radio isanganiro twayirungikiwe n'igihangano cy'umugenzi Africa Nova muri kino gihe ari muri Canada uwo mugenzi akaba yarakoranye imikoro nka na Chanjo wa Miss muri amabano tumvise ku karirimbo la version iki gihe atahandi muzoyisanga atari kuri radio imizigo ari yo isanganiro
Exclusivité pour la radio Isanganiro.
Ndakuririmbe ewe Burundi ucurarange ewe Burundi ngira ndakuririmbe ewe Burundi ucurarange usani juru risharije nyenyeri usana kayaga ko kumugorora Usanamazi yumusarara Ekusanimana yakungariye Ekusanimana yakungariye
Exclusivité pour la radio Isano.
Ewe Burundi uteye igome imisozi ukisayangana nikwikiyaya gihungabana Ewe Burundi ngira ndakuririmbe Ewe Burundi Ndakuririmbe Ewe Burundi Ucurarange Usani churu Rishari jinyenyeri Usana kayaga Koku mugoroba Usana mazi Yumusarara Ekusani mana Yakungamie Ekusani mana yakungabiye Ekusani
iminota mikeya dusigaranye twumvirize rero umuririmbyi African Nova yaturundikiye ako karirimbo nawe nyene aravuga ko yabaye hafi ya African Nova na nundi muririmbyi akaba umuririmbyi Nicky Dev ariwe Nicky za David aravuga ati bose yarababonye kandi barakori kori nka dukurikire uko bitubwiye
abo se ntanumwe tutagiranye ubucuti kuko umwe wese nge ndavuga ubucuti twagiranye n'uwo munsi wose wo herana n'abahezi cyangwa amis na uko urabona tugishika tukigi Nairobi cyangwa amis twamusanze ari muri orchestre nationale benshi ubu ntibazi gutandukanya mbabano na nationale mbuga mu bisanzwe hari orchestre nationale yatwagwa na Filisire icyo gihe cyanjo yari umusolite kandi yararirimba muri orchestre nationale niho yaririmba zijya za ntacicanye ngo nizi hanyuma mu 1980 twategerezwa kugenda muri Holland kugira turonge inzuze kriyacu twatwatsiriye orchestre amabano yitwa Mulendor mugabo abamizike twari twabanye na Nairobi bamwe bari bamaze kuvayo ntibashatse kuko tujana iburaya cyangwa bagize ingorane na direction ku radio barayivamo hahandi nshamba oblige na kandi na David yari amaze kuvamo icyo gihe rero nije nari nsigaye ndwara orchestre amabano hanyuma ndarondera abamizike bose kugira ngerageze nyine ku orchestre amabano ironga abandi bamizike tugume tubandanya akazi niho twahura na chanjo ndamubaza maze kugerageza abamiziki babiri kuvuza basi byose baza bavuza indirimbo zacu z'amabano ngo bagasanga ngira bakunda
munyuma niho mwaciye muhamagara chanjo wa misi murakorana mu mabano tubwiye ko gato
chanjo wa misi kurabona na chanjo yari chef d'orchestre yari chef d'orchestre à Joie Nationale ajya ni peut-être na shwa ku kunyemera muganda bo waje yavuze ati je nta probleme kabisa yatije nta probleme yaciyaza ewa hari hasigaye twizihiri ngo tugende iburaya nyagihe chanjo yinjiye avuza bas gitar bas alors que muri national nyagihe avuza gitar solo na gitar accompagnement akanaririmba arinjira ndakubwiye yuko izo ndirimbo zari zananiye abandi bamisiyonari ntabwiye wewe yaciyazivuza mu ndwi zibiri yari yamaze gufata repertoire yose y'amabano hari twagiye iburaya
ego
deja au point
Nukorera ikiganiro Burundi burarimba kigaruke nganda shimiye African Nova yaturungika ko nakaririmba kana tuganiriza kuri kiro kiganiro atubwira uwo cyarico wari we chanjo wa minsi turashimiye Vishu wo muri Peace and Love urugano mu kino gihe yatubwiye Iragi abona chanjo wa minsi yaduhaye nkashimira Cedric Bang nawe nyene yamubonye mu minsi ya nyuma bakoranye ibikora inka nkanashimira kandi na cane cane Gorette amabano akaba rero nawe nyene yatubwiye ngene bakorana abo bose nibo batumye kiro kiganiro gishoboka tubamenyesha uko mu nzu izokurikira tuzogira ibiganiro bitatu bikurikirana tuvuga ku vyerekeye gospel music muri Australia muri Australia akaba arinde David muri Chemise Music hama Iburaya ariwe Fortran hanyuma Chance Nasibu isemeri izokurikira no batubwira gospel music Burundi muri leta zumwe za America n'urukurikirane n'amaseri y'ibiganiro vyerekeye gospel music yo abarundi tudashimiye cyane kandi Alpha Matumaja yatumye baje bashikira Christa Savyu Mungu Savyu Munzu kwa Savyu atumwe kiro kiganiro giteguriye nkaba ndabifurije kurandirwa naho mu ndwiza ciao ciao bye bye
umviriza urundi burundi
bwa Ya vi heru